Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Dabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteza matwi iradio Nzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuri wa kane gerekezo rya kane munyonyo umwaka wa 2021 mu nkundire mbanze mere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ibitaro vyigenga guhera ku itariki ya mbere za kuno kwezi byaradugije ibiciro gushika ku bice 30% iyo ngingo yafashwe kubera ibiciro by'ibikoresho bifashisha muri ibyo bitaro isanzwe byarazimbye abantu banyuruzwa abandi bakicwa ngo ni ibintu biguma byiyongera mu Burundi ibyo nabyo ngo kabiteye amakenga abajejwe agati y'akazi na muntu abo bajejwe agati y'akazi na muntu bagasaba amafungu kugumiza ijisho ku Burundi kuko ngo bihabera biteye impungenge abantu bane bo mu muryango umwe mu ntara Rumonge bamaze iminsi irenga 20 baranyurujwe inshuti zabo zigasaba kumenyeshwa aho ababo bapfungiwe ndongeye kubaha ikaze muri ano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Ano makuru tuyahere umutekano muke urangwa mu ntara ya Rumonge amakenga n'ubwoba nibyo biri mu muryango w'abantu bane bo ku mutumba muhuzu wa zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge ni nyuma y'iminsi irenga 20 banyurujwe ubu akaba atawuzi aho boba bapfungiwe abantu babiri bari bafashwe bikekwa ko boba aribo babadudubereje ubu bararekuwe abegereye imiryango yabo bantu bane basaba kumenyeshwa aha babo bari mu gihe babafise ico bagirizwa bagashikirizwa imbere butungane atakihare naho bakarekugwa bagasubira mu miryango yabo reka iyi nkuru tuyibaze Axel Kana
abegereye imiryango y'abanyagihugu bane banyurujwe mu ijoro ry'uwa 11 ushiri wa 12 ukwezi kw'icumi bavuga ko bafise amakenga n'ubwoba ku mutekano w'ababo inyuma y'iminsi irenga 20 atakayambu abanyurujwe ni Alexis Nimubona abahungu biwe babiri uwitwa Nduwamungu n'uwitwa Gabriel hamwe n'umukozi wabo uwundi yafashwe ico gihe nyene nawe akaba ari umunyagihugu yaragiye kurema isoko ya Rutumo yizinduye Inkuru ziva mu basirikare bakorera mu ikambi y'abasirikare bagwanira mu mazi Bataillon d'intervention lacustre bita Camp Chinois zemeza ko abo bantu bamaze iminsi muri iyo kambi imbere y'uko bakugwaho bakajanwa ahandi hataramenyekana amakuru ava mu iperereza nayo avuga ko hari abo mu muryango wabo banyurujwe bagiye kubaza ko ariyo boba bari ariko ko atanyishu bahawe kuri iyo dosiye nyene umwe mu gwaruka bw'umugambwe CNDD-FDD yitwa Nzirorera hamwe n'umusirikare akorera ahahoze hitwa muri Bataillon Para ubu bita GMS bari bafashwe ariko yandi makuru akavuga ko baheruka kurekugwa bari bafashwe n'ubujejwe iperereza mu ntara ya Rumonge kwa 21 Gitugutu uyu mwaka bivugwa ko boba ari bo bagiye kwerekana abo banyagihugu imbere y'uko bafatwa urongo iperereza mu ntara ya Rumonge co kimwe na komiseri arongoye igipolisi mu Rumonge ntaco barashima gushikiriza kubijanye n'abo bantu banyurujwe kugeza ubu miryango yabo atanaka yambu ifise
arakoze Beni Axel Kana ibugwa irengero kuburezwe gufa no guhagarika abantu hadakurikijwe amategeko bibandanya bivugwa mu gihugu c'u Burundi ibyo rongo birahagaritse umutima ishyirahamwe gitaho yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB mucegeranyo iryo shyirahamwe ryasohoye kuri uyu wa kane Karina Tertakian umushakashatsi muri IDHB amenyesha ko inyuma y'ibitero vyabaye mu kwezi kwa kane umwaka wa 2021 mu mihingo itandukanye y'igihugu abatavuga rumwe na leta babandanije bahagarikwa bagapfungwa hadakurikijwe amategeko abandi bakaburizwa igufa bamwe bapfungirwa mu iperereza abandi nabo bakabugurengero Karina Tertakian asaba amakungu kugumiza ijisho kubibera mu Burundi kurikira
L'engagement du Burundi en matière de droits humains semble être en
place. Oui, hariko wa leta mu kugwanira agateka kazi na muntu usano wazimanganye. Abatavuga rumwe na leta bari munsi y'ijana barahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Abandi nabo baranyuruzwa. Bamwe bahogwa kuba barakoranye n'imigwi itwaje ibigwanisho inyuma y'ibitero byabaye. Abenshi muri bo barafunzwe mu mpisho ku biro by'iperereza I Bujumbura. Aho benshi bakorejwe igufa kugira babemeze ibyo batako koze canke bakuremwe amakuru bakeneye ikicegeranyo cishiramwe gitaho cy'agateka kazi na muntu mu Burundi kirerekana neza ko kuva mu kwezi kwanda mu kizunga ka 2021 igwirirana cy'ibitigiri by'abakubagurwa n'abanyuruzwa muri abo baborejwe igufa kotanga karorero ko umugabo yafungiwe ahantu hatazwi aho bakozi biperereza bamutegetse kujya amakuru baho ruriko ibintu bimeze nk'inshinge aho yakubiswe inshuro nyinshi mu mugongo Icyo cegeranyo kirerekana kandi amabi yakozwe na Moyize arakaza yararongoye igipolisi muri komini ya Mugamba mu ntara ya Bururi gushika mu kwezi kwa myandagaro umwaka wa 2021 arakaza yarahagaritse yongera araboreza igufu abantu batari bake abahora kubwiwe gushigikira imigwi irwanya leta Aho rero mu kubahohotera yakunda kubakubitisha umugongo w'umupanga akabashiramwo ipiripiri mu mazuru ababwira ko abica ayo mabi yose leta yari yazi ariko abategetsi ntibamuhane
Sa brutalité est bien connue mais les autorités ont refusé de prendre des mesures à son encontre Les cas de disparition ont également augmenté.
Abantu babugwirengero nabo nyene bariyongereye. Akarorero na ka Elia Ngomirakiza yararongoye umugambwe SNL muri Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yanyurujwe n'abantu bambaye imyambaro y'igisirikare muri Mukakaro. Kuva ico gihe ntawasubiye kumukubita ijisho. Intwazangabo mu gisirikare w'ipete rya Lieutenant Colonel aho ndayishimiye yuba yaragize uruhara mu inyuruzwa ryiwe amakuru amwe aremeza ko Ngomirakiza yuba yarishwe agahambwa mu ishamba cimeza rya Rukoko nimba umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yifuza ko imvugo yiwe ihabwa agaciro yategerezwa guhagarika ibijanye no kudahana ari navyo bikingira abakora ayo mabi ico cuka kibi mu gihugu categerezwa gukangura amakungu ibyo leta ibemerera nibibahuma amaso mu gihe ibandanya guhohotera no kunyuruza abo bose leta yikeka ko batavuga rumwe
pendant qu'il continue de torturer et de faire disparaître ses opposants présumés
inyifato y'igihugu ca Tanzania yo gutoteza no guhohotera impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu ngiragayitse bishikirizwa n'urunani rw'amashirahamwe haranira agateka kazi na mpunzi ziri mu makambi CBDHVK rimishikirije inyuma yaho ubutegetsi bw'igihugu ca Tanzania butegekeye gufunga impunzi z'abarundi batungiye ibitongwa mu ikambi ya Nduta iryo shirahamwe risaba amakungu gufata ingingo zose zishoboka bakagondoza ico gihugu cyubahiriza amategeko agenga impunzi kurikira Leopold Sharangabo icegera c'urongoye CBDHVK
Inyifato ya leta ya Tanzania yo guhohotera impunzi z'abarundi ziri mu makambi muri Tanzania mu bijanye no kubahungabaniza umutekano kubabuza ikintu kimwe bakora ni inyifato igayitse kandi ni ikimenyetso ntakuka ko leta ya Tanzania idashaka impunzi z'abarundi ku butaka bwayo mbere kuri uyu wa gatatu hoho mu gitondo igipolisi n'abaserukira leta ya Tanzania induta bazindutse bafata bitungwa byose mbere bagafatana bene byo bakajya kubifunga rero ni ibintu babaje cyane turateye ivyatsi unyifato turateye ivyatsi izo ngingo leta ya Tanzania idasiba gufata zo guhohotera impunzi z'abarundi tugasaba ahubwo ko leta ya Tanzania yokubahiriza amategeko yo nyine ubwayo yasinye kubahiriza ingingo zose yasinye ko izofata neza impunzi byose kabyubahiriza kuko yabisinye ku mugaragaro twebwe rero ico tugiye gukora tugiye kwandikira umukuru w'igihugu wa Tanzania twandikire kandi n'inama nshingamateka y'akarere na cyane cyane ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 ishobora gukoranira mu gihugu cya Tanzania nabo nyine tubereke ibiriko biraba tubereke ihohoterwa rigumurikorerwa impunzi z'abarundi kugira ngo kumbure bafashe leta ya Tanzania yisubire ko kuko kuva 2015 ntigeze hagahengwe impunzi aho mbere abenshi banyurujwe abandi baricwa abandi bakabapfungiwe mu Burundi batanzwe niyo leta ni ibintu rero byagiye biraboneka ko bibabaje cyane ahubwo ari byo gutegura ibyatsi ari byo guhagurukirwa n'amakungu kugira ngo agateka k'impunzi kagarukirwe muri ico gihugu ca Tanzania tubasaba rero kandi n'amakungu nayo nyene guhaguruka kabandanya akavuga nkuko asanzwe abikora ariko kandi ntago muvuga gusa ahubwo ashire ko n'izindi ngingo zotuma leta ya Tanzania ihinduka kugira ngo igaruke ku murongo yubahiriza impunzi z'abarundi imigenderanire bafitanye na leta y'u Burundi ntitume kwahotera agateka k'izo mpunzi z'abarundi z'imico gihugu
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba cyane abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
kuva kwigenekerezo rya mbere za kuno kwezi ibiciro kubivuza ku bitaro by'abigenga byaraduze ibice 30% muganga Stelle Ndayizeye arongoye ishyirahamwe rihurikiyemo ibitaro by'abigenga mu Burundi amenyesha ko babikoze kubera ibiciro byaduze aho bakura ibikoresho amenyesha kandi ko n'amafaranga y'agaciro yabuze mu Burundi agasaba bitura kubatahura kuko byose babikora mu ntumbero yo kubandanya batunganiriza ababitura bose dukurikire muganga Aster Ndayizeye
ivyo o byavuye kumvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura aho tubigurira hose byaraduze ivugira kabiri n'aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka n'ivyo twahora tugurira hanze ngo dusobore kubigura ku giciro kibaye abaye hanyuma ikindi kigira gatatu nuko kuva mu 2010 ivyo biciro ntibyari bwasubire kuduzwa ariko gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho navyo nyene bitera biduga
ubu naho dukubitire mu ntara ya Kayanza igiciro c'isukari kigeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,800 n'ibihumbi 3 ku kilo mu ntara ya Kayanza biruko mu gihe igiciro kizwi na leta ari 2,500 ku kilo abadandaza bavuga ko barangura umufuko w'ibiro 50 ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 120 n'ijana 130 ku mufuko bakavuga ko rero baduze ibiciro mabutike kugira ngo ntibakore bahomba ni inkuru tubaza Parfait Mudasiga
kuva igiciro cy'isukari kiduze muri iyo ntara ingaruka zitari nke ziriko ziribonekeza aha ni mu mazu y'uburiro bavuga ko bagabanije isukari bahora bakoresha amakuru atangwa na bamwe mu bavyeyi muri iyo ntara avuga ko abana bava mu miryango ya mikoro make basigaye baja ku mashure badakoze kumunwa kukutaronka uburyo bwo kugura isukari bagasaba ababijejwe gutanga isukari kwiye kandi ku gihe abo banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza basaba kandi n'abajejwe intwaro gukurikirana hafi ingene isukari itangwa ko atankunzi canke yoba idandarizwa mu kinyegero abakora mu gisata cy'ubudandaji muri ako karere ariko baremeza ko isukari ikwiye kandi yama yatanzwe ku gihe bakibaza ko hari bamwe mu badandaza bo babikika mu kiza bakayinyegeza kugira baronke inyungu z'umurengera abo nabo bakagabishwa ko uzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko
arakoze Parfait Mudasigana ishyirahamwe Orcom gishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ririyamiriza ryivuye inyuma ibyashikijwe n'umushikiranganji w'amasoko ntangaguvu Ibrahim Uwizeye imbere y'inama ntenguza amateka igenekezo rya 2018 z'uku kwezi guheze ko atagitoro kikiri mu bubiko ibyo bita stock strategique Gabriel Ufitira nongoye Orcom arerekana ko ikigo cy'igitega gishingurwamo ibitoro cagabiwe ishirahamwe Interpetrol leta unihezde ngo ya mizijisho kubikogwa vijijyo shirahamwe kuneza y'abanyagihugu ahubwo bamwe muri leta nyene bakarondera inda zabo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Prosper Nzisabira.
Imbere y'abagize inama nkibuzamateka kwa kane w'indwi heze, umushirangaji w'amasoko ntanga nguvu Ibrahim Uwizeye yamenyesheje ko leta idogije igiciro cy'igitoro kugira gishobore kuboneka. Inkurikizi yavyo ari ku munyagihugu kuko ibiciro by'ibifungurwa bica biduga mu isoko, itike kubiyunguruza mu miduga nayo nyene ikaduga. Umushirangaji Ibrahim Uwizeye aremeza ko atanimara imwe risigaye mu bubiko bw'indega bizoza.
Beja harabibaza chotuma kija kuriyo kri mwija a ya muli Tanzania mga wa kikabone makina igwa yuko jishowala kutuma dote kodiki bite kugitoro dote zizi uka kushika kuri harage, kushika kumunyo, kushika kuma deplasima mwona hili yeri umwanya yu na wa agisomye na azo dozikio chili harage
lezeba kumuga na ya harariko kiliko tuligo kuhu tukosiki efektivuma lo stoke strategike igitoro mwija uno agira yuko stock karema shoko yarahije
kubga Gabriel Rufiri arongwe shiramwe rikome yishinze kugwanya ibiturire bisesagwa ry'amatungo ya leta bivyo ribinyoma kuko ikigo cy'igitega gishingurirwamwo ibitoro cagabiwe ishiramwe Interpetrol leta niheze ngo yamizijisho kubikogwa n'iryo shirahamwe kuneza abanyagihugu ahubwo bamwe bo muri iyo leta nyene bakaronderera inda zabo gusa.
Urikome ntigemeranya na gatoya n'iby'umushikiranganje ajeru gisata cy'ibitoro yashikirije kuko ingorane byose bibibuza ni umwina umunoho kwikunda kw'abantu bitwa ko babari imbere y'abandi. Nkuko mubizi ikigo cy'igitega kisangwe gishingura ibitoro bya leta cyagabiwe Interpetrol niyo igishyiramo ibitoro byacu, hanyuma ibyo bitoro nta buntu bikontorora nta n'amatagisi bashobora kuba bariha, ni ikintu babahaye nyine kugira ngo bibiremwo. Twaravuze kuva kera kugira ko ibyo bintu bo bihagarika mugabo muri leta byarananiranye kubera ubona ko Interpetrol usanga ari ikontorora ibintu byose.
Tubibutse ko mu kiganiro yari hanya abamenyesha makuru ku igenekezo rya 19 myandagaro uno mwaka, umuvugizi w'ubushikiranganyi bw'amasoko ntanga nguvu yari yemeje ko igitoro gihari gikwiye mu gihugu kiri kuba kidandaza ku mastasiyo bakinyegeza ku nyungu zabo.
Arakoze Prosper Nzisabira, nino ngaha duciye dusoze ano makuru. Turashimiye mwebwe mwese mwarimu duteze amatwi Jean Marie Ndabashinze na yabashikirije, ndabifurije kugira amahoro iwanyu.